Kumusu gira kabiri, umukuru w'igihugu cha Somalia, ariko agendera Burundi, yagiraniye kuri uno wa kabiri, umubonano wo mu mwiherero na Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, umubonano wamaze hafi saha urangiye, uburamutse ku Burundi, yabwiye abamenyeshamakuru ko yahimbawe no kwakira mugenzi we, Mohamed Abdullah Mohamed wa Somalia.
Tuwakuru gendo rwawe rwiza cyane rero, uno munsi tukaba tuneze ko twakiriye rero umushitsi w'iteka, akaba yaje amahoro, akaje kuganuka amahoro. Tubonye akaje gushimira rero, ba muri Somalia, abaje barikaba rekeje ndetse nabe n'igihugu muri Somalia kwabanye neza n'abasirikare b'abarundi basanzwe bakorera. Kamugamuze neza ku gihugu cya Somalia ari igihugu dusanzwe dufitanye imigenderanire kuva kera kuva mu mwaka w'1974 kandi ko twabandanije turi kumwe no mu bihe bigoye. Turashimye ko baje kuturamutsa, kuramutsa Abarundi, baje kandi no gushima ibikorwa byiza Burundi bufasha igihugu cya Somalia, mu gihe musanze muze neza yuko kiri mu bibazo by'umutekano muke, ibyo turakora natwe kugira ngo dufashe, kugira ngo Somalia ironke amahoro nuko natwe twayaronse. Turashimye kandi yuko kabe nakajye kuganira ibijyanye n'imigenderanire hagati y'igihugu cyacu cy'u Burundi n'igihugu cya Somalia, kugira ngo turabe ukuntu tubari duteza imbere ibihugu byacu, ari ubuca muri kazoza, ibibazo birahera. Mugabo kazoza ukeza cyane gusumba ibazo biheze dukomeza ubucuti tukongeranira mu janye n'iterambere n'imigenderanire.
Warunguye igihugu cya Somalia nabo nyene yashikirije ku rugendo rwiwe mu Burundi warurwo gushimira leta y'u Burundi atacitakoze iri kumwe n'ibindi bihugu mu kugwanya umuhari al-Shabab. Mohamed Abdullah Mohamed agashimira ingufu za gisirikare zakoreshejwe.
And particularly the Burundi National Defense Force, who was one of the first countries to land in Somalia.
Umukuru w'igihugu cya Somalia agira ati turashima ku gisirikare cy'u Burundi cyakoze bigashimwa mu kugwanya umugwi w'iterabwoba wa al-Shabab. Abasirikare b'u Burundi bari mu basambuye uwo murwi wari wizidiye umugwa mukuru wa Somalia bafatikanije n'abasirikare b'u Buganda n'aba Somalia. Nta kindi twokora atari gushimira igisirikare cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi n'abarundi kukuntu bitangiye bene wabo b'abasomali. Ukwitanga kw'abasirikare b'u Burundi abanyasomalia baragukenguruka kuko kwabakuye habi Somalia n'izo kwibagira ukwitanga kwa.
Always remember for what you have done for Somalia.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagaragaje agashavu ku ngingo iherutse gufatwa yo kurungika abasirikare b'u Burundi bagera ku gihumbi bari muri bamwe baje kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia. Nkurunziza avuga ko leta y'u Burundi igiye kwitura amareta afise abasirikare muri ico gihugu kugira bacijya nino iyo ngingo ku Burundi.
Twashaka kuganira kandi bijanye n'uruhago rw'abarundi n'abasirikare b'u Burundi mu gihugu cya Somalia ukuntu bitanga batiziganya kugira ngo bashigikire ico gihugu. Ariko katwa twavuganye ko ariyo ingingo imwe yafashwe n'umugujejwe amaro umutekano mu bwa Afrika mushoma cy'umwe bwa Afrika abarundi bitatunejereje kandi batuze neza kwitanejereje ni guca Somalia kuko twifuza yuko bozoba inama yihuta y'ibihugu bishanzwe ifise inteko muri cha Somalia kugira ngo iyo ngingo isubigwemo neza tubyige neza kugira ngo ije mu nzira inezereza bose kugira ngo ibyo bibandanye atankomanzi.
Iyo ngingo ya 2431 ya kanama kaoni kajejwe umutekano ku isi ivuga ko abasirikare igihumbi b'u Burundi mu bakize umugwi amisome uri kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia bategerezwa gutaha hataretse kugenekerezo ya 2018 kuno kwezi kwa kabiri. Inyuma y'urugendo rw'iminsi ibiri mu Burundi umukuru w'igihugu cya Somalia yaganutse ku muhingamo w'uno wa kabiri. Bujumbura, Evariste Nzikubanya, Ijwi rya Amerika.